Abasirikare bashitse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganekerezo ya 45 ku kwezi nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'abakorera ku kibuga mpuzamahanga Amerika yo Honda Day abivuga. Bagishika bakiye bahagarikwa n'urwego rujejwe kubahiriza discipline mu gisirikare ruzwi nka police militaire mu Gifaransa, baca bajanwa gufungirwa mu gashoro ku rwego kari hafi y'ibiro bikuru vya gisirikare n'ibiro bikuru vy'iperereza muri zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Batahukanywe mu mugwi w'abasirikare bariko baragabanywa muri amisomo. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bava mu mabatanyo ya 52, 53, 54, 55 na 56 ya misomo y'ingabo z'Abarundi. Ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa amakosa atandukanye y'akazi, harimo kugurisha amasasu, ibitoro, imfungurwa, uguhagarara ku mabarabara n'imodokari mu buryo butemewe bushobora gutuma haba ibitero bihitana ingabo, hamwe no guta inkoho. Umwe muntu wazangabo afite ipete rya major akurikiranwa ku caha co kuba yakoze akazi nabi mu kutarongora abasirikare uko bibereye ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi umwaka uheze. Abasirikare batandatu baguye mu gitero cyahitwa Balad mu karere ka Shabelle yo hagati ku birometero 36 mu buraruko burishije ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Icyo gihe hasize ubuzima abasirikare batandatu harimo icyegera cuba twari batanyo ya 53 ya misome yarafite ipete rya major. Indi ntwazangabo y'ipete rya major nyene nayo nk'uko ijwi ry'Amerika ryabibwiwe n'abegereye idosiye yagirizwa kuba yasokoye isubiza ingabo inyuma zisugerejwe kugira ngo zitunganye neza ico bita hopli mu Gifaransa mu gitero cyahitanye abasirikare 13 kwa 14 ukwezi kw'icyenda 2019. Ico gitero cyari cyabereye ku ibarabara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Joar muri Shabelle yo hagati ku ruhande rwo hagati na hagati hashira ubumanuko bwa Somalia. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko hamwe yamutse rifashwe nk'ikosa atorihanirwa wenyene na rijya afisa amutwara, kandi bari banamuhaye abasirikare bake. Mu bafunzwe harimo abasirikare babiri b'igitsina gore, bose bivugwa ko yibungenze bakaba basamiye muri Somalia. Abo co kimwe n'abikekwa kuba barabateye izo mbanyi bakurikiranwa ku caca co gushurashura. Ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare ryatanguye kuvugwa n'umwe mu mpirimbanyi z'Abarundi Pacifique ninahazwe ku rubuga rwa Twitter. Nahari mu bama basaba ko haba urutonde abakora amakosa bagahanwa kwifungwa ry'abasirikare. Hari amakenga afise na cyane cyane ku bijanye n'intwazangabo ziri muri bo.
Aho twumvise hateye amakenga nko ku bijanye n'ibitero usanga byaragiye birahitana abasirikare, bagira bati iyo igitero kibaye kigahitana umusirikare usanga ikosa ryamarica rishyirwa ku ntwazangabo y'umusirikare yahoze mu gisirikare cya kera. Abo bakera bagira bati biragoye rwose kuvuga ko mu bihe bene n'ivyo nimba habaye ikosa usanga ari ikosa ry'umuntu, batusanga ari kosa riri ku ngero zitandukanye, ugasanga kandi ni kosa riba risangiwe n'abantu benshi bavuye mu migwi itandukanye iri ngaho mu gisirikare, ntibatahure rero ituma umu ex-fab ari we yama acahanwa. Ikindi kintu twumvise bashimika ko cyane bene abasirikare ba ex-fab baragira bati hari igihe kandi ubutungane bwa gisirikare buboneka nk'ubukarira abahoze mu gisirikare cya kera kurusha abahoze nko muri CNDD-FDD, ku buryo niyo hakozwe ikosa rimwe ushobora kubona hahanywe umu ex-fab mu ex-FDD bakamureka. Baratanze nk'akarorero bati hari nk'intwazangabo yagirizwa ko yatakaje inkoho, muri icyo gihe hari undi yatakaje roket mugaka cyahanwa watakaje inkoho wa roket bakamureka. Nk'uko bijyanye nayo makosa nayo navuze asangiwe, baragira bati ariyo nk'ibitero nk'ujejwe iperereza yateza kuba yasavye n'ibyo bita drone byari kuza kuraba akarere uko kifashe, ugasanga uwo muntu yakoze ibyo bikogwa maze abari ko barakora aho hantu ku ibarabara babona abashwayemwo batigeze babona icyo gitero iyo kizananye. Cyane abandi bakagira bati ugasanga bafite ibigwanisho bidakwiye nk'inkoho zikomeye ugasanga hari zitarasa. Bati rero nk'ivyo ntawe ushobora guta ikosa ku muntu umwe, bateza kwiga ibyo bintu byose maze abari kuri uwo murongo bose bagahanwa, bose ntahanwe umusirikare umwe w'umu ex-fab.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi ariko ntiryamuronse. Ubutumwa bwanditse nabwo nyene yahora akunda kudusubizamwo igihe twateguriye inkuru nabwo yari bwatwishure ko nayo kapiteni Oscar Manirakiza avuga ingabo z'Abarundi ziri muri Somalia ku rubuga rwa WhatsApp yaduhaye ubutumwa atubwira ko ushobora kugira icyo abivuze ko ari Colonel Biyereke. Eroje uri ka neza, ijwi rya Amerika.